Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mu duteza amatwi, ni saa 11 n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Uyu munsi turi kwa kabiri tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2014. Hano muri studio ya 5 i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema, mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Uburundi n'amakungu ko itotezwa hiryo riza risubiza inyuma ubwigenge bw'ubutungane ko kandi hamwe bogira ndumwe sendika n'umwe yogira icaba abo bibazwa ari abo nyene bariko baradutoteza.
Uwo ni Silvana Bigirimana, umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abacamanza SIMAB, avuga ku buryo guverinoma y'u Burundi ibangamiye sendika yabo. Iyi nkuru n'izindi ni mukanya mu makuru yacu arambuye. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Fidel Niyongabo. Mwaramutse Fidel.
Mwaramutse Edi, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU mu karere k'ibiyaga binini Mary Robinson, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Ralph Feingold, n'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika n'akarere k'ibiyaga binini Boubacar Diarra, hamwe n'umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu by'i Buraya akurikirana ibibazo byo mu karere k'ibiyaga binini Ken Verveke, bari mu ikoraniro rigenewe guha inguvu abakiri bato mu karere k'ibiyaga binini no kubona ko amajwi yabo yumvirijwe mu mugambi werekeye amahoro, umutekano no gufashanya. Abo bategetsi barahayagije uruhara rw'imikangara 52 iva mu bihugu indwi vyagize uruhara muri iryo koraniro, bakaba basavye gukorera amahoro mu bihugu vyabo. Izo ntumwa zidasanzwe mu karere k'ibiyaga binini zarashimishijwe no kuba zarabonanye na Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, aho bavuganye ku kugena ibintu vyifashe mu Burundi. Izo ntumwa zarabonanye kandi n'abaserukira leta, abayobozi b'umugambi uri ku butegetsi n'abayoboye imigambi itavuga rumwe na leta n'abaserukira amashirahamwe adaharani inyungu za politiki, aho baganiye ku kugena ibintu byifashe mu bya politiki mu Burundi. Izo ntumwa zirafise amakenga akomeye ku nzitizi zihari ku bijanye na politiki n'imibano bigeramira imirimo y'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta, amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki abajejwe igikorwa cyo gutangaza amakuru mu gihe cy'imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Izo ntumwa mu karere k'ibiyaga binini zatangaje ko Burundi bwagize intambwe ziboneka mu mugambi wo kurengera kahise k'intambara ngo yamara intambwe zashyizwe ko zishobora gutakara, hamwe hofatwa ingingo zigeramira umugambi w'amatora n'uruhara rw'impande zose mu matora. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch riratewe amakenga bikomeye n'uko ubushikiranganji bujejwe ubutungane bw'u Rwanda bwavuze ko utariko igikorwa c'iryo shyirahamwe burambika iceyi abakozi baryo mu byatangajwe n'ubwo bushikiranganje byasohotse mu kinyamakuru New Times ejo kuwa mbere tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Ishyirahamwe Human Rights Watch rimaze kiringo kirenga imyaka 20 rikorera mu Rwanda kuva imbere y'ihonyabwoko ryo mu mwaka w'igihumbi 1994, aho ryatoje iryozwa ry'agateka ka muntu ku Banyarwanda riharanira uburenganzira bwa bose. Ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko ataruhande na rumwe gwa leta canke imigwi itwaje ibigwanisho rihengamirako. Umuyobozi w'ishyirahamwe Human Rights Watch mu karere ka Afrika Daniel Bekele avuga ko iryo shyirahamwe rikora mu buryo bumwe mu bihugu byose rikoreramwo ngo no mu Rwanda kukaba ari unkuko. Avuga ko biyamiriza ibyagirizo by'uko baba bafashe uruhande rwa politike kanaka, akabavuga ko bashigikiye amakuru bashikiriza ku byerekeye u Rwanda. Ishyirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko risangira amakuru rikongera rikaganira impungenge zaryo n'umushikiranganji ajeje gutungane n'abandi bategetsi ba leta y'u Rwanda. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko rizo kwandikira umushikiranganji ajeje gutungane mu mugambi w'ukwishura ku vyagirizo bitagira ishingiro vyasohowe mu kinyamakuru The New Times. Tubamenyeshe ko leta y'u Rwanda ibicishije ku mushikiranganji ajeje gutungane yagirije ishyirahamwe Human Rights Watch ko ryahindutse ijwi rivugira imigwi y'iterabwoba kandi rigira igikorwa cya propaganda cyo gutyoza u Rwanda mu rwandiko rwasohotse ejo kuwa mbere mu kinyamakuru cyo mu Rwanda New Times. abategetsi b'igihugu cha Ukraine batangaza ko bashaka kwiyonkora ku gihugu cha Ukraine bashigikiye igihugu cyo Rusiya bitwaje ibigwanisho bikomeye bateye ikibanza cha leta ya Ukraine mu masaha ya kareyejo kwa mbere hafi y'urubibe n'igihugu cyo Rusiya mu byatumye habo gutana mu mitwe kwamaze umunsi kwahitanye abantu bagera kuri ndwi. Leta zunze ubumwe za Amerika zimenyesha ko zishigikiye leta nshasha y'ubumwe bw'abanyapalestina.
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Fidel Niyongabo. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda urukiko rukuru rwa Kigali rwatangiye kuburanisha ubujurire bw'urubanza rwa Dr. Runyinya barabwiriza uregwa icyaha cya genocide. Runyinya yari umujyanama wa Perezida Juvenal Habyarimana mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Yari yagizwe umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Butare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe maze ubushinjacyaha burajurira. Asumuta Kaboyi yaduteguriye iyi nkuru.
Mu bujurire ubushinjacyaha bwagejeje ku rukiko rukuru urugero kuruburanisha imanza z'abakuye arusha ndetse n'aboherejwe n'ibindi bihugu kuza kuburanira mu Rwanda ku byaha bya genocide, Runyinya barabwiriza yasabye urukiko gutesha agaciro ubujurire bw'ubushinjacyaha yemeza ko bwatanzwe imitagi. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko bwajuriye mu gihe giteganywa n'itegeko kuko urubanza rukimara gusomwa mu mwaka wa 2011. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko butishimiye umwanzuro urukiko rwisumbuye rwa Butare rwafashe kuri Runyinya barabwiriza kuko yagizwe umwere, kandi ubushinjacyaha bwo bwemeza ko yagize uruhare mu byaha bya genocide. Ubushinjacyaha bukavuga ko uru rubanza rwatinze ku mpamvu z'urukiko atari impamvu zaturutse ku bushinjacyaha. Mu mwaka wa 2011 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Butare rwagize umwere Runyinya barabwiriza nyuma y'imyaka 17 yaramaze muri gereza ataraburana. Ubushinjacyaha ntibwishimiye icyemezo cy'urukiko ruhita rujurira. Ubushinjacyaha burega Runyinya barabwiriza icyaha cyo gutegura genocide, kurema umutwe w'abagizi ba nabi, gushishikariza gukora genocide ndetse no gushishikariza abahutu gutsemba abatutsi. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugabo wanabaye umwarimu wa kaminuza yaranzwe n'urwango rukomeye yagiriraga abatutsi ku buryo ngo yaba yarakoresheje imyigaragambyo ubwo Prefe Jean Baptiste Habyarimana w'umututsi yahabwaga ubuyobozi bwa prefecture ya Butare. Gusa ibi byaha byose aregwa n'ubushinjacyaha yari yabigizweho umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Butare rwemeje ko genocide yatangiye Runyinya barabwiriza atari mu Rwanda kuko yari yaherekeje umukuru w'igihugu muri Tanzania akagaruka mu kwezi kwa karindwi. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwo buvuga ko nubwo mu mezi atatu genocide yaririmbanije mu Rwanda Runyinya atari mu Rwanda koko, ariko ibikorwa bitegura genocide byari byaratangiye. Itegeko rihana icyaha cya genocide mu Rwanda ritangira kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu kwezi kwa 12 1994. Ubushinjacyaha bukavuga ko Runyinya atakwitwaza ko atari mu Rwanda mu mezi agera kuri atatu genocide irimo gukorwa mu Rwanda kuko ngo ibikorwa bitegura byari byaratangiye mbere y'uko kwezi kwa 4 1994. Mu rukiko Runyinya kimwe n'umwunganira basabye umucamanza kuburizamo ubujurire bw'ubushinjacyaha bavuga ko bwatanzwe nyuma y'igihe giteganywa n'amategeko. Ikindi kivugwa n'uruhande rw'uregwa ni igihe kingana n'imyaka itatu cyari gishize urukiko rutarahamagaza uru rubanza, rukavuga ko byaturutse ku burangare bw'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwo bwakomeje gushimangira ko bwajuririye ku gihe iby'uko hashize imyaka itatu urubanza rutaburanishwa atari ikibazo cy'ubushinjacyaha ahubwo byabazwa urukiko, mu gihe itegeko riteganya ko urukiko rudashobora kurenza amezi atandatu rutaburanishije urubanza rwaregewe. Maitre Mutembe asanga yaba impamvu yo kuburizamo ubu bujurire. Cyakora n'ubwo urukiko rugira amezi atandatu kugira ngo rube rwaburanishije urubanza rwaregewe, icyo gihe ngo gishobora kurenga bitewe n'akazi urukiko rufite. Dr. Runyinya barabwiriza yabaye umujyanama wa Perezida Habyarimana Juvenal kuva mu mwaka w'1992 kugeza mu 1994 ubwo Perezida Habyarimana yahitanwaga na accident y'indege avuye muri Tanzania. Runyinya yaje kuguma muri Tanzania ahava mu kwezi kwa karindwi 1994. Runyinya barabwiriza yabaye umukuru w'ishyaka rya MLND ryari ku butegetsi muri prefecture ya Butare. Runyinya barabwiriza yanabaye n'umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu ishami ry'ubuhinzi. Runyinya barabwiriza yitabye urukiko rwisumbuye rwa Kigali yambaye imyenda isanzwe kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 afunguwe ubu ari hanze. Urubanza rwe rutatinze ugeranije n'izindi zijya ziburanishwa zikamara amezi menshi. Urukiko rwabwiye ababuranyi ko ruzatanga umwanzuro w'urubanza tariki ya 17 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze kuri iyi nkuru utugejejeho. Nshuti muduteze amatwi, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kutwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa ku rubuga rwa Facebook kuri VOA radio yacu. Mu Burundi abacamanza baravuga ko leta yivanga mu mikorere ya sindika yabo SIMAB. Ministeri y'ubutabera yo ivuga ko abita abayobozi ba SIMAB atari bo. Kuri iyi nkuru dutega amatwi umunyamakuru wacu mu Burundi Tabita Mukamusoni.
Mitangazo sindika SIMAB yasohoye kuri uyu w'Imana basaba abacamanza kutemera gutega ubwoba ngo bajye umutima amenyo baharanire ibyo byose amategeko bari kurira. Sylvana Bigirimana umunyamabanga mukuru wa sindika SIMAB afatira ku mutahe wahawe urongoye SIMAB agaca amenyesha ko ari iterabwoba ririko rirabagigwako.
Twebwe ahanini twagomba kumwibutsa ko adashobora kuba umushikira nganji ngo yongere abe umusindikariste. Ariko ko byoba byiza nye duhuzwa n'imigenderanire iba hagati y'umukoresha n'abakozi byo biragaragara cyane cyane mu manama agirisha abayoboye abandi mu buzi butandukanye babwirwa ko atanzego zisendika zibaho ko batokongera guhabwa impusha mu gihe boba bagiye mu manama cyangwa kwitaba ubundi butumire bwari bwo bwose ku nyungu za sendika SIMAB.
Sylvana Bigirimana akavuga ko umushikiranganji w'ubutungane Pascal Barandagiye asa n'ushaka gufuta sendika SIMAB.
Yabaye imvugo yajyanye n'ingiro kuko umukuru wa sendika SIMAB yahawe umutahe n'umushikirizamanza mukuru akokira sentare nkuru isubiramo imanza ya Gitega. Nakaryo gahambaye kuri sendika SIMAB yo kumenyesha Uburundi n'amakungu ko itotezwa nk'iryo riza risubiza inyuma ubwigenge bw'ubutungane ko kandi hamwe hogira ndumunye sendika n'umwe yogira icaba abo bibazwa ari abo nyene bariko baradutoteza.
Umushikiranganji bw'ubutungane batumenyesheje ko atanyungu n'imwe umushikiranganji afise kwitunganywa rya sindika y'abacamanza ahubwo abo biyita ko barongoye abandi nta n'umwe yabatoye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane Deo Rubera Intwari yatubwiye ko uwitwa Munyembari Jean Pierre yiyita president sindika SIMAB kandi atawamutoye. Deo Rubera Intwari akavuga ko abanywanyi ba sindika SIMAB bamaze kwitura ubushikiranganji bawumenyesha ko ata president bafise kandi Munyembari Jean Pierre ntibamwemera ko umutaye warungikiwe. Munyembari Jean Pierre avuga ko arongoye SIMAB yoba ari itegeko ryavuye kwa Pascal Barandagiye aramutse ubushikiranganji bw'ubutungane. Deo Rubera Intwari amenyesha ko ivyo vyobarizwa muri parke y'Igitega akibaza ko uwo avuga ko arongoye sindika SIMAB yoba ariko akurikiranwa ku bindi vyaha yoba yarakoze batazi. Mu bushikiranganji bw'ubutungane basaba ko abacamanza bokwihuta bakaja hamwe kugira abashireho inzego kuko izihari uyu munsi atanu umwe yazishizeho kandi n'abanywanyi ntibazemera n'ivyemezo ngo barabifise. Aho ni mu gihe Sylvana Bigirimana umunyamabanga mukuru wa sindika SIMAB asaba abacamanza n'abashikirizamanza kuguma bari hamwe kuko ntibaruta baheba urugamba rwo gusaba uburenganzira bwabo. Sindika SIMAB igasaba umushikiranganji w'ubutungane kureka kubatoteza ahubwo ngo nasubizeho ingendo y'ibiganiro nk'uko yavyamanye kuva kera. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Tabita, urakoze kuri iyi nkuru. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri siporo hasigaye iminsi 9 gusa ngo irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ritangire muri Brazil. Muri gahunda yo kubagezaho imiterere n'ibigwi by'amakipe y'ibihugu azahatana muri iryo rushanwa, uyu munsi turababwira amakipe y'ibihugu by'Ubusuwisi na Honduras. Mugenzi wacu Etienne Karekezi niwe ubitugezaho.
Abatwumva, Ubusuwisi, Honduras, Equateur n'Ubufaransa biri mu itsinda rya E. Nubwa kabiri Ubusuwisi na Honduras bigiye gucakirana mu itsinda rimwe byikurikiranije mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Reka gato duhere ku Busuwisi. Ubusuwisi ni igihugu cyo ku mugabane w'Uburayi. Iyi ni inshuro ya 10 Ubusuwisi buzabwitabira mundiyari. ubwa mbere byari mu gihe cy'1934 ari nabwo bwari inshuro ya kabiri rushanwa n'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ikinwa icyo gihe ryabereye mu Butaliyane mu mukino wa nyuma Ubutaliyane bwatsinze Czechoslovakia ibitego 2-1 butwara igikombe icyo gihe Ubusuwisi bwabaye ubwa karindwi mu mateka y'igikombe cy'isi Ubusuwisi bwigeze kurokoka busigara mu makipe 8 ya nyuma muri 1954 igihe bwari bwakiye mu ndi yari bwageze kandi mu cyiciro cya 16 muri 1994 na 2006 muri Afrika y'Epfo mu mukino wa mbere wabuhuje n'ikipe ya Espagne Ubusuwisi bwatsinze ikipe ya Espagne yaje kurangiza itwara igikombe cy'isi gusa muri iryo rushanwa Ubusuwisi bwaje kunanirwa bubura ibitego kugeza naho bunganije n'ikipe yo gucya Honduras yari yarangije kuvamo ubu aya makipe yombi Honduras n'Ubusuwisi azongera ahure mu mikino mu matsinda muri Brazil ikindi gihugu Honduras iki ni igihugu cyo muri Amerika yo hagati gikikijwe na Guatemala El Salvador na Nicaragua Honduras yahoze ituwe na bakavukire bitwa Abamaya kandi yakoronijwe na Espagne gusa ikipe ya Honduras ntirigira na rimwe irenga imikino y'amatsinda mu zindi nshuro ebyiri yabonyemo tike mu mukino wa gicuti Honduras yakiniye mu mujyi wa Houston muri Amerika ejo bundi ku cyumweru yatsinzwe na Israel ibitego 4-2 Israel tubibutse nta tike yabonye yo gukina mu ndi yari kwa kane wigishize nabwo Honduras yari yatsinzwe na Turkiya 2-0 Turkiya nayo ntiyabonye tike yo kujya muri mundi yari ejo bundi kuwa gatandatu mu mujyi wa Miami inaha muri Amerika Honduras izakina n'Ubwongereza umukino wa nyuma kwitegura igikombe cy'isi kizatangira muri Brazil kuwa kane w'icyumweru gitaha mu mukino wa mbere aho muri Brazil tariki 15 y'ukwezi kwa gatandatu Honduras izahura n'Ubufaransa naho Ubusuwisi bukine na Equateur ahari mu itsinda rya E muri itsinda rya E kandi abakurikirira hafi ibya ruhago basanga Ubusuwisi n'Ubufaransa ariyo makipe abiri ashobora kurokoka
urakoze cyane Etienne ijwi rya Amerika tubibutse ko turi no kuri Facebook kuri VOA radio yacu ubu noneho reka turebere hamwe ibyanditswe kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri byo turavuga ku kibazo cy'amoko muri Afrika y'Epfo ejo hazaza umujyi wa Lamu mu gihugu cya Kenya n'ibindi munsi turabigezwaho na Odas Makado umunyamakuru w'imenyerezo umwuga kuri radio Ijwi rya Amerika
Tribalism canke ugwanko rufatiye kumamuko n'imiryango ruriko gwiha ikibanza giteye amakenga mu gihugu cha Afrika y'Epfo na cane cane mu bisata vya leta naho igwanya gico cuka ryafashije guhuza abazungu n'abirabure mu matora heze abagendera banitwaza mwe n'ugo gwanko ngo ni nkehwa uko bivugwa n'umenyesha makuru Jared Sachs uyu menyesha makuru yongera akanagabisha ko atamwungu buri sato ibidahizwe ko no mu bisata by'abigenga iryo tandukanya rimaze kubibonekeza mu gihugu cha Kenya havugwa ikivuko cha Lamu kidasanzwe ukubijanye n'imico ico kivuko cha Kenya cyashizwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitahinyigisho n'imico UNESCO mu turere tudasanzwe ndangakaranga kubijanye n'imico nyene ico kivuko cha Lamu gihuza abanyafrika abarabu abahindi abanyaziya abanyepersa n'abanyaburaya mugabo bose bakihatira ku rurimi rw'igiswahili nayo kuvyurudandazwa ico kivuko cha Lamu gisumira ibindi bivuko bigera ku 32 mu karere nk'umuhora uva muri Sudan y'Epfo ugashika mu gihugu cha Ethiopia uyu muhora nawo ucishwamwo ibitoro bitari bike mu karere ka Afrika y'Ubuseruko igiteye amakenga nitituka ry'ibidukikije gyegekwa kuri ico kivuko nibigicishwamwo Mufitingi no ikinyamakuru Slade Magazine cherekana mundwi heze ingene umugwi w'umupira w'amaguru y'igihugu ca Ghana ariwo abakunzi b'ugo rukino boshigikira mu rukino rw'isi yose rwimirije. Uyu menyesha makuru Harrison Stark yibutsa ko ari uwo mugwi wakuye mu higanwa ry'umugwi nserukira gihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahiganwa y'isi abiri aheze. Anibutsa ko Ghana aricho gihugu c'amavuka kimwe mu ntwari za Afrika Nkwame Nkrumah yashira imbere akaranga mpuza Afrika Pan-Africanism. Ikindi umenyesha makuru yibutsa ningene ico gihugu cagiye imbere y'ibindi vya Afrika mu mwaka w'igumba 1966 mu kutitaba inkino z'umupira w'amaguru w'isi yose kubera Afrika yari yagizwe inkehwa muri ugo rukino ukarenganyo. Reka turangirize ku karere ka Afrika y'amaja mu bumanuko mu gihe hagezweho ingendo y'ukugurura imihora mu isi no mu bisata byinshi by'ubuzima. Umenyesha makuru Jeffrey Parish yandika mu ndwi iheze yerekana ingene muri Afrika y'ubumanuko bwa Sahara hari umuhora muremure kuruta uwa Park Serengeti ufasha ibikoko byo mu ishyamba kwidegembya. Igihugu cya Namibia kiri imbere mu gukingira uwo muhora urenze ibirometero 500 giheruka mbere no kubishyira mu ibwirizwa nshingiro ry'igihugu. Kumva rero zifatiye ku ngenzi ngo ni imwe mu ngaruka nziza icyo gihugu cya Namibia citeguriye mu minsi ya vuba gukamisha.
Urakoze cyane Audace Makado, umunyamakuru w'imenyereza umwuga kuri Radio Ijwi rya Amerika, wadusomeye bimwe mu byanditswe mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afrika muri iki cyumweru gishize. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Guhera mu gice cya kabiri cy'ikinyejana cya 20 kugeza ubu muri izi ntangiriro z'ikinyagihumbi cya 3, ubuvugizi bwa demokarasi n'ubwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu byabaye inkingi ya politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu nuko nkuko President Obama aherutse kubishimangira mu ijambo rikomeye yavugiye mu ishuri rikuru rya gisirikari West Point, gushyigikira demokarasi ubwabyo biteza imbere amahame ya Amerika y'uburenganzira bwa muntu nk'ubwisanzure bwo kugira idini wihitiyemo cyangwa se uburenganzira bw'abakozi. Indi mpamvu nanone, kugira ibikorwa biteza imbere icyubahiro kamere cya muntu biri mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
America's support for democracy and human rights goes beyond idealism. It is a matter of national security. Democracies are our closest friends and are far less likely to go to war. Economies based on free and open markets perform better and
President Obama aragira ati gutera inkunga demokarasi n'uburenganzira bwa muntu sicyo cyonyine Amerika ibigamije, ahubwo ni n'ikibazo cy'umutekano w'igihugu cyacu. Ibihugu birimo demokarasi nibyo nshuti zacu za hafi, kandi kugira ngo biduteze intambara biri kure cyane. Ibihugu bifite ubukungu bugendera ku mahame y'amasoko yisanzuye kandi afunguye nibyo bitera imbere, kandi nibyo masoko y'ibicuruzwa byacu. Kubahiriza uburenganzira bwa muntu ni umuti w'imidugararo n'ibindi bibazo bibyara urugomo n'iterabwoba. Yego, leta zo mu bihugu byinshi cyane ziracyahutaza societe civile, ziracyaniga uburenganzira bw'abaturage bazo bwo kuvuga icyo batekereza n'ubwo kugira amakoraniro yituze. Ariko abaturage benshi muri iki gihe bayoborwa na guverinoma bitoreye ubwabo bwa mbere kurusha uko byari bimeze mu bihe byashize mu mateka, nk'uko President Obama yabivuze. Ati nk'imitingito ya politiki mu bihugu by'Abarabu irerekana ku buryo budasubirwaho ko rubanda barambiwe ubutegetsi bw'igitugu buba budashingiye ku mizi ihamye. Iratanga icyizere cy'uko igihe kirambye kiri imbere kizabamo imiyoborere myiza na guverinoma zitaye koko ku bibazo by'abaturage.
Ultimately, global leadership requires us to see the world as it is, with all its danger and uncertainty. We have to be prepared for the worst, prepared for every contingency. But American leadership also requires us to see the world as it should be, a place where the aspirations of individual human beings.
President Obama arakomeza agira ati erega nta kundi byagenda imiyoborere rusange iradusaba kubona isi uko iri koko isi irimo amakuba n'icyizere gike tugomba guhora twiteguye ko hashobora kubaho ibihe bibi cyane n'ibindi byinshi bitunguranye naho ubuyobozi bwa leta zunze ubumwe za Amerika buradusaba kubona isi uko yagombye kubimeze ahantu inyota y'ikiremwa muntu koko yitaweho ahantu ibyiringiro bisimbura ubwoba aho amahame y'ukuri yanditse mu mategeko ashinga igihugu cyacu ashobora kuganisha amateka mu butabera President Obama aranzura agira ati ikibazo si ukumenya ngo Amerika niyo igomba kuyobora isi ahubwo ni ukwibaza ngo tuzayobora gute atari ukugira ngo turengere amahame n'ubukungu byacu gusa ahubwo ari no kugira ngo tubigeze no ku bandi bose ku isi
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti muduteze amatwi turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Fidele Niyongabo yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidele.
Urakoze di shoti mwakurikiranye makuru twabashikirije twabwiye ko intumwa zidasanzwe mu karere k'ibiyaga binini ivyo muri Afrika bari mu ikoraniro rigenewe guha ingufu abakiri bato mu karere k'ibiyaga binini no kubona ko amajwi yabo yumvirijwe mu mugambi werekeye amahoro umutekano no gufashanya izo ntumwa zidasanzwe mu karere k'ibiyaga binini zarashimishijwe nuko bazarabonanye na president wa Burundi Pierre Nkurunziza aho bavuganye ku kugene ibintu byifashe mu Burundi zarabonanye kandi n'abaserukira leta abayobozi b'umugambi uri ku butegetsi n'abayoboye imigambi itavuga rumwe na leta n'abaserukira amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki kwindi nkuru twabwiye kwishyira hamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ritewe amakenga bikomeye n'uko ubushikiranganje bujejwe ubutungane mu Rwanda bwavuze kutariko igikorwa c'iryo shyirahamwe bwambika iceyi abakozi baryo mu byatangajwe n'ubwo bushikiranganje byasohotse mu kinyamakuru New Times ejo kwa mbere itariki izibiri z'ukwezi kwa gatandatu shyirahamwe Human Rights Watch rimaze ikiringo kirenga imyaka 20 rikorera mu Rwanda kuva imbere y'ihonyabwoko ryo mu mwaka w'1994. Kwindi nkuru twabwiye ko abategetsi b'igihugu cya Ukraine batangaza ko bashaka kwiyongura ku gihugu cya Ukraine bashigikiye igihugu cy'u Burusiya bitwaje ibigwanisho bikomeye bateye ikibanza cya leta ya Ukraine mu masaha ya kare yejo kuwa mbere hafi y'urubibe n'igihugu cy'u Burusiya mu byatumye haba ugutana mu mitwe kwamaze umunsi kwahitanye abantu bagera kuri 7. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zishyigikiye leta nshasha y'ubumwe y'Abanyapalestina naho hari impungenge z'igihugu cya Israel kw'ivyo bizoha inguvu umugwi Hamas. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika Jen Psaki yatangaje ejo kwa mbere ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizorabira leta nshasha igizwe n'imigwi ifata na Hamas ku bikorwa byayo harimo ukwiyemeza ku vyerekeye guhagarika ubwicanyi no kwemera igihugu cya Israel. Perezida mushasha wa Malawi Pire Mutarika yararahiye mu mabanga yiwe yo kuyobora igihugu ejo kuwa mbere inyuma y'amatora atemewe n'uwo yasubiriye.
Shuti twari kumwe ibiganiro byacu naha bihumurije kuba dukurikira kuri shortwave mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwashize hamwe ibiganiro ni Fatuma Kalala Alemas amakuru mwagejejweho na Fidele Niyongabo naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema waruyoboye ibi biganiro tubararike ko mukanya guhera saa 12 kuba dukurikira kuri FM mu Rwanda muza gukurikira ikiganiro muri isanga hagataho mbifurije amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.